nzamba
nzambi rasamirana
amakuru na Pierre Gahungu.
Ndagara mukijenda bahani ikaze murano makuru twateguriye kuri no wa 13 mu kakaro umwaka wa 2026 naye kaza kubashimikiye kuri zingingo nkuru zikurikira. Inyuma yaho isoko y'ingozi iherutse gusha igatukombera, umukuru w'inama nshingamateka abona ko ivyo ari ikiguzi cyo kutaja mu mashirahamwe y'ubwishingizi, agasaba abadandaza kwijukira ayo mashirahamwe. Nayo umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem akabona ko ahubwo bitumvikana ko kuva isoko nkuru ya Bujumbura isha mu 2013 gushika n'ubu atamatohoza leta irakora kugira ishyire habona igitera iyo miriro yama ifata amasoko mu bice bitandukanye bigize igihugu. Urunani Fenaseb nago ngo rurateye impungenge n'ingene uburenganzira bw'abakora mu gisata c'inyigisho n'indero bubandanye buhonyangwa, aho bamwe muri bo batozwa amafaranga ku nguvu agenewe kwakira abaserukira umugambwe uri ku butegetsi. Kwa rugusha ku mayange amakuru mu idonido ni mukanye sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Abadandaza bo mu isoko y'ingozi iherutse gusha igatokombera ngo barakoze amakosa yo kudashira ibidandazwa byabo mu mashirahamwe y'ubwishingizi. Ibyabashikiye ngo ni ikiguzi cyo kutaja muri ayo mashirahamwe. Ibyo ntibivugwa na Gelas Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka asanzwe ari n'imvukira yo mu ntara ya Butanyerera, ni mu gihe yari yagiye kugarukira kuri abo badandaza. Gelas Daniel Ndabirabe yasabye abadandaza bose kwijukira ayo mashirahamwe kugira ntibaze bibuke kuyora bamaze gusesa. Tumukurikire.
Murabona ko ibintu byari hano ari ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Imitahe yanyu mugandi wa wawundi ati aho ubutunzi bwacu buri niho n'umutima wacu uri. Aha rero hari ikintu kumbure mutatunganije neza. Nimba aho ubutunzi bwacu ari umutima wacu uri, hari ikintu mwibagiye. Mwaribagiye ikintu cyitwa assurance. Assurance icyo ibi bibaye ni kiguzi cyuko tutagiye muri assurance. Abagiye muri assurance hano nta ngorane baza kugira, kuko assurance izoheza nabo ibashikeko. Ariko kubatagiye muri assurance iki ni ikintu gikomeye cyane, ni igihombo gikomeye cyane. Aha rero ibi ni kiguzi, guhera ubu mubifate ko akarorero. Mwebwe mwese mufise imitahe hano, mwebwe mwese mukorera ibintu hano, tubahimirize tubasabe guhera ejo. Abagifise uko bagiye kwigenza ntimuze mwibagire assurance. Assurance ku bintu byanyu, assurance ku magara yanyu, assurance ku ndimiro zanyu, assurance ku mwimbu wanyu, assurance ku nyubakwa zanyu, assurance ku miryango yanyu, assurance ku gihugu cyacu. Mwaribagiye ikintu cyitwa kizimya mwoto banyentara bavuka ntara muri hano mukorera hano. Mwaribagiye kizimya mwoto, ariko kubera ko hari kiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye, Imana yaraduhaye ikadufasha ubutunzi bukiyongera. Ariko nitwashobora kubukingira
Imiriro yo mu masoko iramaze kuba ikibazo ku butunzi bw'igihugu, ikintu kitumvikana n'ingene leta itararongera igitera iyo miriro, kandi isoko nkuru ya Bujumbura yari yarahiye igatukombera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu mwihezo waryo. Ishyirahamwe PASEM rikavuga ko hari hakwiye guhimiriza abantu ku bijyanye n'iby'ubwishingizi ku bafise ibibanza mu masoko. Iryo shyirahamwe rikabona ko hari abantu baba bafise ibyinyegeje inyuma baba bashigikira iyo miriro kugira bahakuremo inyungu. Dutega amatwi Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishyirahamwe PASEM.
Mu bisanzwe ibintu by'imiriro masoko mu Burundi uravya ko bimaze kuba inshuro biba iramaze kuba icyo twakwita une menace securitaire ku bintu by'ubutunzi bw'igihugu. Urumva uravye ingaruka ku miryango, ku butunzi bw'igihugu, ku bidandazwa, uhananwa bidandazwa, ku mataxi hatorerwa na leta ihatorera koyoko, imiryango itungwa n'isoko, n'ibintu binini cyane. Kuva mu bihumbi na cumi na gatatu isoko ya Bujumbura isha, ubona ko ari ibintu bibandanye. Ikintu rero kitumvikana ni ingene leta itaragira icyo twokwita anketi netizen yerekana ibintu bikunda gutera izo mpanuka muri ayo masoko, hanyuma hagafatwa ingingo. Ikindi ingene leta igifata reaction umaze kubona ko icyo kintu kiri danje publik amasoko yisubiriza muri intego y'amategeko leta ikoresha ku mwaka, ukabuze neza ko amataxi atazwa kuri abakomeresa birirwa baragira izo mpanuka na leta imwe kuyahombera muri rya tegeko muri protection civile. Twabwiza kubona investissement leta iriko irakora kugira ibi bintu by'ingene leta ishobora guhangana n'imiriro yaduka mu masoko bigira icyo bihinduye. Arizo za kizimoto zigugwa ku ikomine objectifs yaba bavuze ati tuyaraje mu myaka itanu ikomine intara isoko yose yose kizimyamoto hafi, ni ibintu bishobora kubize muri gahunda ya investissement muri protection civile. Mungu ugiye mu nteguro ukabona amafaranga ariyo ngo miliyoni mirongo itanu mirongo ine na zingahe za ekipema uravuga ngo ibigugwa ni ibihe ko priorite ziba zabonetse. Hanyuma ikindi ni ibyo bya asiranse, none asiranse na leta irakwiye gusansibiriza abantu kuri asiranse, abantu bakajya muri ibyo bintu by'ubwishingizi. Ufite ikibanza mu isoko bakamubaza bati none we ufite ikibanza mu isoko irifa kuba waragirije ibya asiranse, abajejwe amasoko komite y'isoko bakabijyamo bakaba bikaba umuco mu Burundi. Hanyuma ikindi ni ukwiraba abantu bashobora kuba bafite agenda kashe, ni ukuvuga izindi ntumbero ugasanga baraza gushyigikira iyo miriro kubera bashaka kubikuramo inyungu.
PASEM ihamagarira leta gushyira amafaranga mu bijyanye no guhangana n'imiriro bishyirwe no mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha. Iryo shyirahamwe rigasaba ko habaho isuzuma ryerekana neza ko amasoko yubatswe hakurikijwe ibyangombwa bisabwa. N'ubunyene dusubire twumvirize Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishyirahamwe PASEM.
Nicyo gituma dusaba n'ingene byotunganywa, ubu byokorerwa mu muco. Hariho komite isanzwe itunganye isoko, isanzwe irongo isoko, hakajaho n'abandi ba komite do crise bayifasha batugwa n'abadandariza mu isoko, haba bakarakwa abantu banyene ibibanza mu masoko bikingiwe, atabantu bagira abe basensanwe yose abikize kamukiza ngo bace birukana bahahora cyangwa ngo bavuge ngo isoko igirije mu bindi bujemo, ugasanga n'ibintu byadutse ishaka guha inyungu abandi bantu gusumba bahahoraho. Rero buhagabira abategetsi n'ibiki bakorane n'aba muri ayo masoko kugira ntagire umuntu arenganye. Hanyuma rero naho mu byo leta ukikura nishyiriho investissement kugira inyene ihangana n'imiriro ngaha muri iki gihugu muri itegeko ry'amafaranga ritikoreza tubibone ibikoresho bikwiye. None idanje yaramaze kwiyerekana, hanyuma amasoko barabika amasoko yubatswe bakwije byangombwa dongo ni standard zituma niyo miriro yazo bashobora kuyizimya hakiri kare, byose bikondera byose ni leta kugira inspection igiriyeri kuri amasoko rikarakora kuza barayasuzuma buri kanya kubeza tubara ibintu nyine bibeza barakwata abantu bagiye konona indani bashinga ubustandi hirya no hino. Hari ibintu byose bikorwa na leta mu gushyiraho ordre mu bintu kugira ibintu bigume bikurikiza amategeko bikurikiza standard na investment rate ifite kubishyiramo. Nitwo kumva rero ingene umukuru w'inama nshingamateka yavuga ngo abakomeresa ni bo bari gura za kizimyamoto, kizimyamoto yakubisa bo yigura gute tekniki ukolisha kizimyamoto even if the police bring for things so civil izinzego za leta nize zirumva kazi zijejwe ya nkuru police umukuru inama shinga mateka icagiye gukora yogena kuraba ingorane zihari muri cyo gisa tokira bazishyize leta nagenda kuvuga nk'userukira leta leta mushikira nganje w'intara hagati mu gihugu canke nabandi nibagire bagire ico bavuze umushikira nganje wa mbere avuga tuti none leta ifisiye strategy gukingira amasoko tuyibonera gute mu ntego y'amafaranga leta ikoresha umushikira nganje w'agaca leta natubarire strategy d'investissement kugira bahangane n'amasoko bari kumwe n'umushikira nganje w'intara hagati mu gihugu wa protection civile turabicureta irikirakora
inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nari nabibabwiye mu ntango za makuru urunani rwa masendika y'abakozi bo mu gisata cy'inyigisho n'indero FENASEB rurahagaritswe umutima ninge na gateka k'abakozi bo mu gisata cy'indero kariko karahonyangwa mu buryo butandukanye mu gihugu Antoine Manuma arongoye urwo runani abivuze yishimikije intererano z'agasakisaki ziriko ziratozwa abakozi ku mashuri mu ntara zimwe aba agenewe kwakira abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD hamwe n'abigisha batozwa amafaranga kugira baronswe impapuro z'amanota ajanye n'isuzumwa ry'ibikorwa baba baranguye ku mwaka ku mwaka tumwumvirize
nko muri komine Gitega baronswe impapuro z'amanota ajanye n'isuzumwa ry'ibikorwa baranguye mu mwaka w'akazi wa 2025/2026 arizo fiche de valuation de performance babanje gutangishwa n'abayobozi amahera bitirira kuzifotora ibyo bikaba bidasiguritse kuko bikorwa n'amafaranga ahabwa amashure na leta muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega nyene abakorera mu gisata cy'indero ntibazaho izo mpapuro zigeze ibyo bikaba uko igihe cyo kuzitanga cararenganye kuko cyaheranye n'itariki 30 z'ukwezi kwa Ruheshi mu nyuma ubushikiranganji bujejwe akazi n'abakozi ba leta buca butangura kuzikorera ko guhera itariki imwe y'ukwezi kwa Mukakaro mu ntumbero yo kubarosa agashiruka bute bijanye mu mpera z'ukwezi kw'indwi abakozi rero batararonswa izo mpapuro z'amanota bazoca bahomba babanze kuja kwishuza muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza abakozi bo mu gisata cy'indero bariko bakwa intererano z'agasakisaki kandi zidatahuritse zimwe ngo zigenewe kwakira urongo w'umugambwe uri ku butegetsi muri komine Ruyigi ngo azogendera imitumba y'iyo komine izo ziri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 80 izindi ngo zigenewe intara leta yonyene niyo irekuriwe gutangisha intererano mu bihe bidasanzwe iyo abantu bihaye gutangisha amafaranga ku nguvu bivamwo ubunyonyezi no kumenyera kurya ibyo batabiri icuye no mwishyirahamwe umuntu aba arimwo atanga intererano habaye umwumvikano muri komine Mugere intara ya Bujumbura abigisha b'abakorera bushake baronswa agashiruka bute nabi nabi kuko baheruka kukaronswa mu mpera y'igice cya kabiri ni mu gihe buri munyeshuri wese kuva mu mashure yo kwimenyereza gushika mu mwaka wa gatandatu atangishwa n'umuyobozi w'ishure amafaranga 1,500 ariko uri mu gice cya kane cy'ishure shingiro agatangisha 3,000 agenewe abo bakorera bushaka kenshi usanga abayobozi babanza kuyakoresha ibyabo bagatera kuyashyira kuri konte y'ubuyobozi bw'indero mu ikomine amwe mbere akaba ananyuruzwa gutyo abayagenewe ntibayaronswe ku gihe bituma umwikomo w'abigisha b'abakorera bushaka wongerekana bagacika intege na mwabujya atagashahara baronswa ikibabaje gusumba nuko hageze gutanga akazi hariho abasanga barenganijwe kubera ababijejwe badakurikiza urutonde w'ingene bagiye bararushanwa amanota mu kibazo abigisha barondera akazi bakoze mu mwaka wa 2025 ivyo bikaba bivugwa no muri komine Gitega
yari Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB nkuko vyama ku misi yose ya mbere ubu ni umwanya wo gukurikira ayavugwa mu gisata c'inkino aho muri karate Uburundi bwarayi butwaye ikibanza ca gatatu mu ihiganwa ry'abereye i Bujumbura kuva kwa 8 gushika kwa 12 mu Kataru uno mwaka muri basketball naho inkino za playoffs zatanguye kuwa gatandatu zirabandanya no kuwimana inkuru tuyibaze Alexandre Niyongeko
urukino rw'uburingo za playoff mbahungu rwahuje Dynamo na Tigers ku munsi wa gatandatu kuri Departement de Sport. Tigers zitsinda Dynamo ku manota 89 kuri 87. Urunani narwo rwatsinze Kerna amanota 75 kuri 65. Mu bigeme naho Dynamo yirahiye Message Ngozi manota 99 kuri 36. Zizipo nazo zinyagira Garage Toz kuri 71 ku manota 27. Kuri uyu w'Imana inkino zarabandanijeho mu bahungu Dynamo yivunye Tigers mu kwitsinda ku manota 89 kuri 71. Urunani narwo rutsinda Kerna ubwira kabiri gakurikirana amanota 82 kuri 60. Mu bigeme Dynamo yasubiye kunyagira Message na manota 106 kuri 32. Nayo Rezipo itsinda Gladiators amanota 78 kuri 30. Inkino zigira gatatu zizoba ku munsi wa gatatu ku mugoroba hagati ya Dynamo na Tigers, no ku munsi wa kane hagati y'Urunani na Kern. Aha mukamenya ko hakenewe insinzi zitatu kugira ngo hamenyekane uzoshika mu gice cya nyuma aricyo final. Muri karate naho Burundi bwatahukanye bwarayibutahukanye imidari 49 harimo iy'inzahabu indwi ni muri rya higanwa rya karate ry'akarere ka Afrika yo hagati ryatunganijwe ku nshuro igira 16. Mu rwiserukira gihugu wa Cameroon niwo watahukanye ikibanza cya mbere. Ikibanza cya kabiri hari umurwi userukira gihugu wa Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo. Mu kibanza cya gatatu hari Burundi, nayo umurwi userukira gihugu wa Chad niwo wabaye uwa nyuma. Ibihugu bitandatu arivyo Burundi, Gabon, Cameroon, Chad, Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo na Guinea Equatorial nivyo vyitavye iryo higanwa ryasozerewe jo i Bujumbura. Wamenya ko higanwa ryo ku nshuro ya 17 rizobera mu gihugu cha Guinea Equatorial mu mwaka uza w'2027.
Akaba ari kuri iyo nkuru ya Alexandre Niyunge ko duce dusozerera amakuru tuba twateguriye kuri no wa mbere. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi, reka nshimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe kwamfashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri miko nkaba ndabipfurije amahoro iwanyu naho ubutaha.